Mugenzi, nariko ndiyumvira ingene umwana nahari muto azi gukora ibibi. Abana barazi kwiba no kubesha no kugwana no kugambarara n'ibindi byinshi. Mbega sakajoreza.
Ego, mugenzi, nikoko ibyo uvuga ni iby'ukuri. Batangura kumenya kugira bene ibyo bakiri imicanda.
Igihe bakuze hoho bararushiriza.
Uvuze ko ni nk'uko byanditswe muri Bibiliya ngo imitima y'abantu yamugoreye gukora ibibi uhereye mu bwana bwabo. Ahandi handitswe ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Nuvyiyumvire?
Bibiliya irabivuze neza. Ariko numbwire, niki gituma rimwe rimwe tugabira ko tutazokongera gukora ibibi nk'ivyo ariko ubuheruka tugafa kubikora?
Emwe, ico ni kibazo kigoye. Hinge nguha karorero, ingurube yamana ivyondo, siko? Mbega ingurube yoshobora kwamana ubutungane ntisubire kugira umwanda?
Oya, ntavyishobora. Uko niko zimeze, zikunda kwivurunga mu vyondo.
Ni koko, vyoba ivy'ubujuju kuhagira ingurube kuko yocisubira kwivurunga mu vyondo.
Me niko yogira.
None niturabe ivy'akayabo. Akayabo kama karitunganya kanka umwanda, uko niko bumeze. Ubuyabo bwanka umwanda, ingurube zirawukunda, ntibishobora kwihindura.
Egome, niko akameremere kavyo kameze.
Vy'ukuri, uko niko abantu bameze nabo. Baravukana kameremere gakunda ivyaha, bama bakora ivyaha imisi yose. Abana nabo bagira nk'abavyeyi babo. Ivyaha bimwe babikura ku bavyeyi babo, ibindi baravyiyadukanira. Uko niko tumeze twese. Kandi kugira ngo duhebe ivyo vyaha, dukwiye guhindurwa kameremere.
Ariko mbega umuntu yohindurwa kameremere ate?
Twebwe ubwacu ntidushobora guhindura kameremere kacu, ariko Imana yoyo irabishobora. Imana igomba kuduhindura kandi irabishobora, ariko twebwe dukwiye kuyisaba kubigira. Imana izohindura kameremere kacu igihe ibonye ko tugomba guheba ivyaha vyacu tugakurikira umwana wayo Yesu. Dukwiye guta ivyaha nk'akanuka tukemera Yesu. Naho tudashobora kubona Yesu, azoshira mpwemu wiwe muri twebwe ngo adufashe. Icyo nicyo cyatumye Yesu ahanirwa ivyaha vyacu kugira ngo aducungure adukure mu vyaha. Yesu aduha ubugingo busha muri mpwemu yera. Ubwo bugingo busha butangura imbere muri twebwe n'ubugingo busha buzanana na kameremere gasha kagomba kumvira Imana no gukora ibyiza. Namba ugomba ko kameremere gasha ushobora gusaba Imana ubunyene kandi irakumva.